nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwewe neza nchuti na mwe bakunzi wa Radio Inzamba agateka kawe sangwe kazi makuru yukuru yu wakane turupike nekezo ya mirongi vili nakane mnyandagaro umwaka mbili na mirongi vili nagatatu ayos kwa wategurie akabagizwe ningi nguru nguru zikurikira. Umugabo umwe wo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ni mu manuko bw'u Burundi yaratemaguwe arakomereka bikomeye. Umutambukanyi we n'abandi bantu babiri akaba aribo boba barakoze ubwo bubisha uwo akaba ari mu minwe y'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza. Naye mu ntara ya Kayanza umusore w'imyaka 23 yarishwe n'amahiri akubiswe abantu batatu bakekwa kuba barakoze iryo bara nabo nyine bari mu minwe y'inyamiramabi. Naye umuryango w'umuhisi usaba ko ubutungane bwokora amatohoza. Barasabwa kubaka ibibanza byabo bisunze ihangiro n'intumbero leta yihaye. Abonabona abantu bafite ibibanza bitubatse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika byashikirijwe n'umushikiranganji Dieudonne Dukundane ajijwe inyubako kuri uyu wa gatatu. Tukaba twariko duca ku mayange mu kanya inkuru imwe mu kwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru twabateguriye tuhere mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi mu karere ko Buyenzi. Abantu batatu bo ku musozi Myugariro uri muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi kuva kuri uyu wa gatatu heze. Bagezwa kuba barishe bakoresheje amahiri umusore w'imyaka 23 ku mutumba Kinga muri komine y'intara ya Kayanza mu ntango z'indwi iheze. Umuryango w'umuhisi usaba ko ubutungane bwokora amatohoza abagirwa n'ubwo bwicanyi bagahanwa hakurikijwe amategeko. Reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Amakuru dukura ngaho muri komine Muruta atumenyesha ko hari nyuma y'umutaga aho umusore azwi ku izina rya Eric Niyonkuru avuka ku musozi Kinga wo muri komine Kayanza yafatwa yagirizwa ubusuma n'abakozi bajejwe imirima n'amararo y'ubworozi bwa Deogide Rurema yahoze ari umushikiranganji w'uburimi n'ubworozi ku mutumba Myugariro muri komine Muruta. Ngo baciye babimenyesha ku telefone uwitwa Gerard Niyonzima asanzwe ajejwe gukurikiranira hafi iby'amatungo y'uwo yahoze ari umushikiranganji. Uwo mugabo ngo yaciye abaha itegeko ryo kumuhana. Nabo ngo baciye bamuja ko baramukubita amahiri bamwagiriza ko yariko agerageza kwiba ku iraro ry'inka. Babonye ko inkoni zimurembeje uwo Gerard Niyonzima ngo yaciye aja kumutora amujana ku gipolisi mu Kayanza mu muduga asanzwe akoresha. Ashitse ababwira ko azanye igisuma kubera babona ko amagara yiwe ameze nabi baciye bategeka Gerard Niyonzima kumujana kwa muganga aherekejwe n'umuopeji. Ariko uwo muntu ngo yaciye acikanira mu nzira. Imodoka imaze gushika ku bitaro umushoferi yarayitwaye yaciye atungwa nayo yameze ariruka umuduga usigaraho. Amasoko yacu atumenyesha ko abakozi baciye bajana ico kiziga mu buruhukiro. Ikiziga c'uwo muntu kikaba cavuye gifubwa n'abakozi baho nyene Imyugariro. Umuryango w'umuhisi usaba ko abagirwa n'ico caha bohanwa vy'akarorero kandi umuryango ugahabwa inyindishi y'akababaro. Abantu batatu bakekwa kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bakaba baramaze gufatwa kugira bakogwe ko amatohoza. Twagerageje kurondera uwitwa Gerard Niyonzima avuga ko ariwe yatanze uruhusha rwo gukubita uwo musore gushika yitaba Imana ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakenuye Pierre Gahungu. Tuve mu Kayanza mu karere ko Buyenzi tumanuke mu Buragane mu ntara ya Makamba mu Kiyacimbo muri komine Nyanzarake. Umuntu umwe yarakomeretse bikomeye yatemaguwe mu mutwe n'abantu harimo umukenyezi wiwe ni ku mutumba Buheka muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba mu bucagucagu bwo kuwa kabiri uheze. Umukenyezi wiwe ari mu ibohero hamwe n'abandi bagabo babiri b'abanyi biwe bakeka kuba baramufashije gutemagura uwo mugabo wiwe. Intandaro y'ubwo bugizi bwa nabi akaba ari uko uwo mukenyezi yagiriza umunega wiwe gusesagura amatungo y'umuryango. Mu gipolisi bavuga ko amatohoza yamaze gutangura. Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko amakuru dukura ngaho ku mutumba Buheka bivuga, ni ukuri koleta yahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hamwe n'abandi bagabo babiri bahagaritswe nyuma yo kugerageza kugandagura uwo bubakanye azwi ku izina rya Ndikumana Evariste wo ku mutumba buheka na komine Nyanzarake. Amakuru dukura ngaho kuri uwo mutumba avuga ko byose byandurutse ku matati bari bafitaniye, ariko icavyononye gusumba n'inguru uwo mugabo yagurishije batavyumvikanye. Barisito yavuye aza gusororera umukenyezi wiwe muri ayo mafaranga, ariko bageze muhira uwo mukenyezi yararindiye umugabo arasinzira, agaruka n'isazi n'ijoro asatura igipanga aramutemeza si arakomereka bikomeye. Naho Imana yakinze, Barisito ngo yavuye atwagwa kuvurirwa ku bitaro bikuru ari ikiruruma, ariko ubwenge bwagiye aza yavuze abo bagabo babiri bo bafadikanije n'umugore wiwe. Bamwe bakemeza ko abo yavuze ari abo bari basanzwe bafitaniye amatati. Abo bagabo babiri n'uwo mukenyezi bakaba baciye bahagarikwa n'igipolisi kuri wa gatatu, bajanwa gukorwa ko amatohoza mu gipolisi. Wakomeretse we akaba ari mu bitaro, aho amagara yiwe ameze nabi cyane nk'uko amakuru avaho ariko aravurirwa amenyesha. Igipolisi cyemeza ko camaze gutanguza amatohoza kugira ukuri kumenyekane.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye. Tuve mu gisata c'umutekano muke dutandukire igisata ca politike n'ubutungane. Amakonte y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni yahagaritswe gukoreshwa mu mabanki y'igihugu cyose nk'uko bigaragara mu ikete ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza ryo kuwa 14 Myandagaro uyu mwaka. Yandikiye umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yamusabye guhagarika ibikorwa byose bikoreshwa mu makonte ya Alain Guillaume Bunyoni mu mabanki yose y'igihugu n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Insiguro zitangwa muri iryo kete ry'umushikiriza zamanza mukuru kizigenza wa Repubulika ngo nuko hari amatohoza ariko arakogwa ku byaha byagirizwa Alain Guillaume Bunyoni. Inyuma y'ikiringo c'indwimwe gusa umuyobozi mukuru wa BRB nawe Dieudonne Murengera Ntwari yaciye yandikira kuwa 22 Myandagaro amabanki yose n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ayategeka guhagarika ibikorwa byose ku makonte ya General Alain Guillaume Bunyoni. Tubibutse ko General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere leta y'u Burundi yahagaritswe kuwa 21 ndamukiza uyu mwaka muri zone mubone ya komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura atajanwa gufungirwa mu ntara ya Ngozi. Munyuma akaba aherutse kwimurirwa mu ibohero rya Gitega. Akaba Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa gushika ubu ibyaha bitanu arivyo guhungabanya umutekano hagati mu gihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gukoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha, hamwe no kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu.
Inzamba
amakuru twabateguriye tubandanize mu gisata cha politiki. Agatorwa sa arongoye umugambwe SNL ahamagara inyankamugayo kwitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ritegekanijwe mu minsi iri imbere, ariko adatanga isango neza na neza rizobera ko. Ibyo yabivuze kuri uno wa kane mu kiganiro yahayamenyesha amakuru, aho yavuze ko kazobara karyo keza kandi konyene ko gutorera umuti ibibazo bihanze umugambwe SNL. Asaba umushikiranganji ajejwe intwaro mu gihugu hagati kutagira ahahengamiye mu matati y'abanywanyi b'uwo mugambwe. Tega amatwi agatorwa sa arongoye umugambwe CNL.
Umugambwe si ufise ingorane n'abantu bafise ingorane. Umushikiranganji rero ashaka kwitwaza ingorane z'abantu ngo abuze ibikorwa by'umugambwe. Noneho tumusaba yuko by'ukuri abo umushikiranganji umugambwe nta ngorane ufise, nta tegeko na rimwe umugambwe warenze. None abuze umugambwe gukora kubera iki? Ana mu yindi mikambe nta bibazo biba mu buryo nta bibazo byigeze kuba byo haba. Akaba meme n'abantu bavuga bati aba bantu twebwe turapavanuye abafrondere muri ibuka, none ibikorwa by'umuganga barabihagaritse. Ni mwibuka kuri kugumya ipfo n'abacumitana imbugita abantu bagakomereka umuganga barawuhagaritse. None itandukanye ngaho n'abo bantu ko umugambwe ibikorwa birahagaze yahagaritswe kubera abantu 10 bavuga ngo ntibanezerewe n'uko ibintu byifashe. Abantu 10 n'inyamamugayo zikwiye igihugu cyose umushikiranganji nahagarare aho kuri kuri umugambwe nawe ureke ukore kuko uri kurakora niho tuzotura umuti w'izo ngorane. Mugabo tutariko turakora izo ngorane nta muti zoronka zitora. Hanyuma ikindi narabwiye nimba umushikiranganje cyangwa umushikiranganje bavuga ngo uhagaze ku mategeko okay none ko bavuga ngo ibiro bikuru byahagaritse umukuru w'umugambwe ko nababwiye ko ibiro bikuru biri mu bantu barenga 200 n'abandahe abantu 10 barashaka gukora ibyo bakora mu izina ryawo bantu ikindi ibiro bikuru by'umugambwe nibyo naho byo gukora ikintu birafite abantu babirongoye irongoye n'umukuru w'umugambwe afashanije n'umunyamabanga mukuru none ibyo bavuga ngo barakoze nk'ibiro bikuru abagize ibyo biro bikuru batigeze bakorana ari aho bikonyine k'abantu mugabo ntibitangaje kuko ariko karakoreshwa rero iyo mvuga gutya abantu bavuga ngo ni gushikuza biragaragara mugabo icyiza ni uko mu Burundi twibagira n'ingoga ariko muri ibuka umunyamabanga mukuru w'ubwanga CNDD-FDD hari aka video kaciye ku ma WhatsApp avuga ko yuko yambwiye yuko ninjira muri CNDD-FDD canye nkaba umugenzi wa CNDD-FDD ngo atari uko ngo bizoba ukundi biracyo bisigura muri context turimo uno munsi
turabandanya n'amakuru twabateguriye abaguzi b'ibinyobwa by'ishiramwe Brarudi baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungararo yaho baridogera abacuruza mu bunywero butandukanye ko basahura mu kubadogereza ko ibiciro uko bashatse abaguzi bakavuga ko ku icupa bivanye n'ubwoko bw'inzoga abafite ubunywero babadogereza ko amafaranga ari hagati y'200 n'400 nk'uko biboneka mu bunywero butari buke bwa mu ntara ya Muyinga abaguzi bagasaba abarongoye intwaro mu ntara ya Muyinga gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abaguzi ala majete barenga
abaguzi baridogira abacuruza b'ibinyobwa bya Brarudi ko batubahiriza ibiciro bishasha byashinzwe n'iryo shiramwe bikemezwa na leta kwa mbere inyandagaro n'umwaka abaguzi bahaganiriye na hajyo inzamba agateka kawe bamesha ko igiciro kizwi hiyongera ko hagati y'amafaranga 200 na 400 bivanye n'ubwoko bw'inzoga umuguzi aba yasabye nk'akagarurero icupa rya primus ry'amasaniro litiro 22 ryategereza kugwa amafaranga 2200 ubu mu bunywero bwinshi riboneka ku 2500 icupa rya amstel amasaniro litiro 35 ryo gurishijwe amahera 3000 ubu riboneka ku mahera ari hagati y'3000 na 200 n'3000 na 500 naya musteri y'amasani litiro 50 igugwa 2600 ariko irishwa 2800 amusteri bog keyoyo yateza kugurishwa 2600 abaguzi bayihebwa ku 3000 amusteri waya ari ku mafaranga 3000 ubigugwa 3300 nkuko isoko ryacu bimenyesha abaguzi bagasaba barongo intwaro mu ntara ya Muyinga guhagurukira abadandaza b'inzoga kugira bikubita gashi bubahiriza ibiciro byashinzwe na leta abadandaza bamwe bafise ubunywero bobo bavuga ko ibyo biciro bagurisha ko bitandukanye ibyo leta irutse gushinga ngo babiriye mu kigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi Obea ngo kuko biri mu itegeko rigenga amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 mu ntumbero yo kubahiriza abaguzi buramateri w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo asa abacuruza ububare bose bari ku kirere cy'ibirometero 50 kugurisha inzoga za Brarudi ku giciro kimwe kuri buri bwoko bw'ikinyobwa nk'uko birutse kwemezwa na leta abatazubishobora nabo ngo bahebe ubwo rudandazwa
ale majese barenga arakenuye nko kunene nabwiye mu ntango zano makuru abafite ibanza bitubatse mu nkengera z'ikiyagatanganyika basabwa kuvyuka kabisunze ihangira n'intumbero leta yihaye yishusho gigisagara kizuba giteze mu myaka 15 iri imbere ibi byashikirijwe kuri no wa gatatu n'umushyanganje Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako mu gihe ariko agendera ahari ivyo bibanza aho yavuze ko igisagara cha Bujumbura gitegezwe kuja ku rugero rumwe n'ibindi bisagara byo mu bihugu byo mu karere kuko Burundi ngo atarakazinga kigenga tega matwi umushikiranganje mu byaje rwa imwe nyubako Dieudonné Dukundane
iyo tegeko mu ngingo yaryo ya 69 mu ngingo yaryo ya 69 haravuga ko mu gihe igihugu kibonye ko igice cy'igisagara cya gisagara cyo tunganywa gushasha beneho igihugu kihakeneye kumvisha nk'iyindi bararonka umuzibu kiyo n'igihe nyamiyo parcelle cyangwa nyamiyo tongo atabishatse bavuze bati nubu ko ari yari 10 niwubake nivozi 5 akavuga ati je ntabyo nshaka cyaka bwa kigewe ntavyo nshoboye n'ubu tuvuze duti tugira umugambi duse n'ibindi bisagara nkuko iritegeko nyene ribivuga wowe kavuga kuti cyewe ntavyo nshaka igihugu ntigihagara kitigeza kubandanya nabonye nkaje amafaransere mwabonye ari azakaza kandi niyo bari myaka 66 ari umusaka igitare yose ahantu wo kwinjiriza amafaranga mu gakaciye ashababwira bati rewe wowe gutabishaka akira amafaranga zanyu n'ivyo wubaza cyane kutabishoboye mwaho kutabishobora nikibuza ko umuntu arondera abo baje hamwe bakagira gute bakubaka ibijanye n'igihugu kiriko kirazi turabibona mu bindi bihugu nonga ibujumbura byaratanguye mbere twashaka dushimira abantu bamaze kumva uwo mugambi hari abantu bafise impango ngaho inyuma yanje basi barondera abantu mwaka tubaka nivo yo hasi wunda gashira kuyo hejuru wunda gashira kuyindi gutyo bakaduza igisagara kigasa neza kandi bose bagasaba baronka babukura muciwe kuko mwuko nikiriko takiriko nigiti mu bindi rero nukumva yuko iparasere na gace k'igihugu kiba gihaye uwo muntu kugira ngo yiteze imbere naco agiteze imbere ni byiza rero yuko twese tujana umuntu akaza mu byashoboye ibyo adashoboye akarondera abandi bakaza hamwe bakabikorana niko n'ibindi bihugu byateye imbere mu by'ukuri mu bizanye n'iri tegeko ushatse gushyira mu ngiro iri tegeko igihugu kiri ihangiro nk'ubu tuvuze tuti tugomba ko mu myaka 15 tuba dusa n'ibihugu byifashe wari kumbaza uti mbega ibihugu byifashe bisa gute byabikoze mu gihe kingana gute icyo twashaka kuvuga ngaha igikuru si cyo kiringo mbere umuntu ashatse kubivuga igikuru nuko twumva kuvuga ko twacerewe kubera iki turi mu bihugu by'inyuma ibindi byifashe kuko aha turi tugomba ko dushikaho ibindi biri ubu mu myaka 15 nabo bazoba bageze he igikuru rero cyose nibaza ko twagarara ngaho igikuru tworaba ni igiki twokora nk'igihugu mbega abantu bafise amazu benshi cyane barafise uburyo bwo kugira ngo bashikire kuri iryo hangi abatabufise tuvuga tuti baje hamwe n'ababufise twubake igihugu
nino nganye ne duciye dusozerera amakuru twabateguriye ku runo wa kane nshimire mwe mwese mwarimu yateze yompi Bonfils Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kururanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.